kova zuga mu Gifaransa ngo Jésus Christ sur un arbre qui porte des fruits. Veni bazango na Yesu ari umwana w'Imana yamwise umwicanyi. Jewe ibyo nkora ndabikora ntakintu kamenshi. Bamwe bibaza ngo nabikoze kuva mu 1993 ariko nabikoze nyinshi imyaka 24 aho natangura kurera bakowe ngiri mutoya utagira ngo ndabikora ngo hariho financement ngo canke ni association nabatwara nkabagaburira ibyo nimbuye mubiri wacu na muto rero ahubwo banta ingoga zo kubandanya nkora kuko mbona ko abategetsi abayobozi b'i Burundi bakikure batashobora kwakira imvugo nk'iyi iwacu irikira bakebura kumbure bashavuzwe nuko twavugishije ukuri
nk'umuntu atigeze yumva ibyo mwavuze mucira ku masonga ijambo mwavugiye kuri ayo maradiyo bazinditse baratera ivyatsi
naravuze ko tubabaye ko bishe umwana akomeza amahoro nje ndababwira nti narahagurutse kuko bampaye agashimwe kuko mvugira agateka k'umwana nanka k'umwana ikigusa ivyo nivyo none si umupolisi yise komeza amahoro ntiyamuhashe kumufata ndavuga ko hari impunzi nyinshi kandi bariko baratotezwa nko muri Tanzania none niba ariko bararaswa none niba ariko baricwa ndavuga ko amashirahamwe atagwanira ibyicaro bya politiki ko bemera mu mico yabo mu karanga k'amashirahamwe ko bazokwama bavugira agateka k'umuntu none bagiye gukorana n'intwaro ipfinyiza yica ifunga irengera ku bagore ndavuga none ko ayo mashirahamwe atagwanira ibyicaro bya politiki akoranye nabo ejo bazosigurira iki abana bari mu makambi y'impunzi niko navuze ari Mahama ari na Kivana ari Nduta bazoheza basigure ngo iki ngene batanze amahera ivyo navuze rero n'ubu ndabisubiramo kuko nibwo butuma Imana yamaye nta na rimwe bazombuza kuvuga kuko noba ncumiye ku Mana kandi barampaye ubushimwe burenga 40 kuko navugiye Imana ubu nonuma ni ukuvuga ko nurinda gusubiza ubwo bushimwe ni ukuvuga ko noba mpemutse nkaba niyatse urugori Imana yambaye nzokwama ndabivuga nkakurya Yezu yemeye akaja ku musaraba ari wenyine ni ukuri sinzobireka n'ubu babyumve banyumvirise nzokwigira numa notuma mfa nkabimva ntako mpemuka ku butumwa Imana yambaye ni ubukirisu kandi bubinduma iyo ndabibonye ahubwo biranambera n'agahinda kuko abatutsi bavuze ngo mfashe abana b'abahutu haragiye cy'abahutu bavuga ngo nafashije abana b'abatutsi njyewe nicyo navuze ibirimi navuze nabyo nibyo muri Somalia ajya amafaranga baronka nange ntibahera abagenda muri Somalia narabivuze hanyuma bambajije ati none abo bantu bari bakwiye guhagarika nibyo kuko mbese umuntu yobyiga ngo turagiye mu matora kuko nibyo amatora narabivuze ugenda mu matora badatanguye koko gusaba ikigongwe abarundi bapfuye ubwo gashinyaguro tutazi iyo baroye abo bantu bari mu itezo navuze ko ari abana bafatiwe ubusa kuko ntacyo bari ko barakora atari ugusaba iteka ryabo kandi barambarije nta matora ubona bishoboka ushoboka gute nibatangure bakure imbonera kure bacyatsi ibigwanisho badusubize mu buzima busanzwe hanyuma bafungura ivyo 1900 hanyuma abantu bahunze igihugu cabo nitwataha baheze bahe abanyepolitiki bategura ayo matora nibyo navuze bayategura umutima uri mu nda abantu batashe bashobora kuvugira ibi ku mutima kuko ubu n'abajya bose bakizitwa mu gihugu umuntu niyitegenza nice none narabeshe
hanyuma abo bamenyeshamakuru mwari kumwe muri ico kiganiro ku butegetsi bwo mu Burundi buvuga buti baraguhebeye ijambo ntibigira banagusaba ibyemezo ntibigira banasaba ko uyundi yogica avuga kuri ivyo vyagirije mwaragenda muratanga ivyemezo mufise
ni ivyemezo niba ivona none igihe nako navuga nta mafoto yari inyuma yerekana ingene polisi yari kirakubita abantu byaraboneka nibahaye ijambo umufasho ni Françoise akora mu ishyirahamwe mpuzamakungu ryo kurwanira agateka kazina muntu Jeannette ntiyatanze ibyemezo ntiyavuze ubwicanyi bw'agahomerarunwa buriko buraba mu gihugu barerekana n'amafoto inyuma ibiriko biraba nabo none kubera iki barinda kuja kugira imyiri yerekana ibagende basaba icyambo none bari bindi bicare harya bavuga ati ngaha yaravuze nta 1920 nta mbonerakure ziriho nta bantu bapfuye nta mpunzi zihari
hagati aha tuvugana muherereye mu gisagara ca Ottawa muri Canada aho muheruka kuronka agashimwe mwo tubwira ivyako gashimwe mwakaronkejwe n'abandi hama n'agashimwe kitwa gute
inama nshingamateka ya Canada harimo imigambwe yose ngo hari yaciye imyaka 7 biyumvira ingene roshimira abantu bagwanira agateka kazina muntu rero ako gashimwe barakiyumviriye baratora abafashoni batatu baharanira agateka kazina muntu baraheza barakaduha mu ngoro yabo aha mu gisagara cya Ottawa n'agashimwe bashimira abantu batanga ubuzima bwabo batagira ubwoba barwaniye akateka kazina muntu bakita mu gifaransa champion d'étoiles internationaux de la personne. Kuri ko bayita mu gifaransa sinzi ushobora kwihindura mu kirundi
ngira ngo abana bahaye nico twokwita izina canke agateka ko kwitwa abafata iya mbere mu guharanira agateka kazina muntu
ego nivyo rero bishimwe n'abantu bo mu migambwe yose perezida w'iyo sous-comité ya étoiles internationaux de la personne
ubwo ayo mateka muhabwa baba mwebwe canke abandi nk'abaharanira agateka kazina muntu mu gihugu cy'u Burundi no munsi ku icapo twabonye aho tugeze amaso ku mbuga ngurukana bumenyi kuko n'ijwi rya Amerika n'inyeshamakuru batemerewe gukorera muri ico gihugu hariko biyamiriza n'ivyo bihugu ngo bashigikira abo bise gutembagaza ubutegetsi nico mwibaza vya bifitaniye ubucuti kuri uko kuvuga ngo kwiyamiriza abashigikira abashatse guhirika ubutegetsi mu 2015 hari isano vya bifitaniye n'ubwo bushimwe muhabwa
jewe nibaza ngo iyo umuntu yaburaniwe ntaburizo avuvukira ni hahandi umuntu yagira ahere ati impamba nibaza ko ari uguta impamba none nanzi inge ndakubwira iki nanzi uwo muntu yoba ari wari mwiza gushikaho oni yaramuhanuye ishyirahamwe mpuzamakungu baragenda baramuhanura bose n'abagenzi bafatanije biranka ubu rero nuko baraba bo bavuvukira ndaburonka ntaburonka ubwo bushimwe jewe ubw'iwanje baranzi barazi ibyo navuze kuva kera baranzi kuva 1993 jewe ntabwo ko ndabira ubukristu bwanjye burambutsa ko iyo bishe umuntu numa ni kuvuga rero ibyo bari kwaragira ni uko banzi baranzi nabo nyene riga baribaza ati none umuntu yubakutse kuva 1993 kigeza numa iyo habaye ubwicanyi ahaguruka atarabira naho bonkubita naho boza bagaturira bazobaza ingene banturiye mu ruyiki bazobaza ingene batwaye imodoka bazobaze ko n'umunsi baziturira n'ababyeyi ntimushobora kunshikira kuko nta muntu ahagari ku rukundo se aho rero naho bararamwa ahubwo banyongereza ingufu ubwo bushimwe bwo burabatera ishavu kuko bari bazi ko ndocokera nkanuma baratwaye ibintu byose bibaza ati ubu nta faranga nta nzu gira nta gihugu agira mugabo banyongerereza ingufu kandi n'ubu nabo botwara byose barabitwaye baragiye muhiri wacu barasambuye n'akazu mama yasigiye baratwara ibintu bari ibibiki ndababwira n'ubu bavuga ngo batwara ngo amazu ejo amazu niyanditse kuri jewe none ko bitiranya maragarita na izo shalom ari jewe nabaye umupushiste none mazo shalom niyo yabaye pushiste
Marguerite barankitse muramutswa ikigo Maison Shalom murakoze cyane gose kwitano kanya mu hayijo rya Amerika
murakoze cyane dia umunsi mukuru wa Pentecoste.